wibaziki ni kigaliro kigunganya ugushikiriza icyumviro cyawe ku bigugu hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki
Wibaziki uno munsi tukaza kuvuga ku kwihohoterwa imaze iminsi rikoregwa abanyororo nkuko bishikirizwa tubisanga mu cyegeranyo cyishira hamwe akate Burundi dusubire tubahikaze muri kino kiganiro wibaziki ikiganiro ni wibaziki kuri radio nzamba gatega kawe abanyororo barakurwa mu mabohero bakaja kuburizwa igufa ahantu hataramenyekana bakongera bakagarugwa ari biruruma mu mabohero ivyo tukabisanga mu ishyirahamwe cyegeranyo cyashyizwe ahabona n'ishyirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu ishyirahamwe akate Burundi wibaziki kuri ivyo bishikirizwa n'iryo shirahamwe akati Burundi mbega kugawe ayo mabi akoregwa abo banyororo mu kubasora mu mabohero akogwa akubera iki hari cyo kogwa nkuko iryo shirahamwe akati Burundi ryabisavye yuko bityo mu shirangangi bw'ubutungane hari cyo kogwa ayo mabi agahagarara ivyo nivyo tuza kuvugana muri kino kiganiro wibaziki umunyanyi wa mbere Zikoruriho Frederico ari muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura Rirare.
Banyororo bakorwa mu mabohero bakaja kuburizwa igufa ahantu hataramenyekana bakongera bakagarukanwa hari biruruma iyo kari imaze kwibonekeza cyane cyane mu mabohero ya Mpimba no mu mabohero y'intara ya Murambi. Uko niko bivugwa mu itangazo ry'ishyirahamwe akate Burundi. Niko biri uko n'ukuri kose kandi abantu bose turabizi kandi byose turabibona nuko byimunogocu ariko niko byahoze kuva na kera jewe rero icyo navuga ko iki ni kimwe mu bimenyetso byinshi cyane mu bege cyose ndede ikorera Barundi bivuga yuko umucamanza naho yoca urwo badashaka bafise ububasha bwo gukurikirana uwaciriwe urubanza bakamusanga mu ibohero bakamugirira nabi bakamukoresha icyo bashaka hari kumwica bakamwica hari kumubareza igufa bakamubareza igufa hari kumwangaza bakamwangaza mugabo ibyo kwangaza byo ntabyo bakora ahubwo barahohotera umuntu bakamumugaza cyane bakamwica ibyo birazwe hanyuma kandi ibyo kubona biri kubirakorwa ntuyapfa kandi bikorwa n'abantu gusa basanzwe bikorwa ku itegeko ry'abaganza igihugu kuko abaganza igihugu nibo batwara ubutungane nibo batwara abo banyaruza abantu bakabahohotera nibo batwara abo bantu banyaruza abantu bakabica bakabukwa irengero
ikiganiro ni wibaziki kuri radio nzamba agatega kawe na Kahise Laurenti ari muri komine Cenajuru mu ntara ya Cankuzo arafite cyavuga kuri iyo nyifato ayo mabakoregwa abanyororo bakugwa mu mabohero bakajyanwa ahantu hataramenyekana bakabagarura ari ibiruruma
mwaramutse neza icyo mvuga kuri ibyo je ndibaza ko tabirebere umuntu wibavuga kuko ibintu tumenyereye ngaha mu gihugu cacu si bya mbere bibaye si bishasha kandi si ni byimirije guhera kuko turamenyereye aho mu iperereza baza bagatora abanyororo mu ibohero bakagenda bakabakubita hanze ku gutinya kubakubitira aho babona abanyororo ndi banyororo bashaka basohokana bakajya kubakubitira ahandi hantu ahandi hantu batabona bakaba hari nabo bica ntibanagarukane no mu ibohero urumva abona babagiriwe ubuntu bakagaruka mu ibohero kuko benshi babasohoye ntibagaruka bakeye bajya kubica bakarayo bajya guterera batadupfa abantu n'abanamenyekanye kubi igeni nitubaye mu gihe kirekire twamenyereye kandi guhera so ubu sinivyimije guhera iyi ntwaye kihari kuko nakazi yihaye n'umwuga yihaye kugira sindikariza ubuzima abanyororo badasangiye imigambwe umva abadasangiye imigambwe bose nabo kugirwa nabi menshi barasohoka bakajya kwicwa abagaruka na mibare rumva n'Imana bitarabakura ko amaboko icyo tumenyeye byo abasohotse ntibagaruka ibyo ni ibintu tumenyeye tubaye igihe kirekire si by'ubu haheze igihe atari gito biba cyaba byabaye
Sahura, yeah. Na we ujigi turire, so habuta ya mande.
Ikiganiro ni wibaziki kuri radio Nzambagateka Kawe tukaba twagarutse kumabakorerwa ba abafungwa abanyororo amazi misibonekezaho bakugwa mu mwabohero bakajanwa ahantu hataramenyekana bakagarura bakabagarura ari biruruma ndetse hariyo nandi makuru avuga yuko hariho abatagaruka izo biri mu cegeranyo gishikirizwa na nishira hamwe akate Burundi wibaziki kuri ivyo bivugwa kuri ayo mabi akorerwa abanyororo uwo tugira twumvirize akaba atashatse yuko tumuvuga izina mugabo atubwira yuko ari mu kambi y'impunzi
barongozi bamabohero abo batwara amabohero nibaza yuko bataba bazi icyo bajejwe hariho ibintu bitwa cahier de charge kumenya izo jejwe byanditse ukamenya aho hera aho tangurira naho garukira nje je nibaza ko batabizi yababizi ibyo bakora byo kureka abantu bavuye hanze bakaza gutora abafungwa abanyororo nibo babikoze abo batwara amabohero barazi yuko abo mwiperereza baje gutora abo bantu bataba babajyanye mu masengero kubasengera canke ahandi hantu heza canke mu biteramo vy'imbyino canke vy'indirimbo aba bazi kwa iyo babatwaye ari ahantu habi batwariye umuntu vyanse bazi yuko bari ku gatwe kabo aribo babajejwe zitwa ko aribo barongoye ayo mabohero naho bataha mu rugo iwabo mu nzu mu miryango baba bari bazi kwabo abafungwa bari ku gatwe kabo ubisanga bari bakwiye no kurondera inzu abo nyene muri iryo bohero canke hafi bifatanye kugira bamenye ibiba muri iryo bohero ariko ibaze nico bajejwe barareka abajejwe abakora biperereza muri documentation bakaza gutora abo bafungwa none ndabayakarorero nabo barongozi bamabohero yaba ayo barongoye amashure ya Mwirindwaro bita interna muri amashure akaba arimo abanyeshure b'abakobwa boreka gute kubaha abantu baza babagabo kubatora ngo ajye kubashurashuza ahantu batanga abazi ko bashobora babajyanye ari gupfa canke guhohoterwa gusinzikarizwa ubuzima boreka gutanga abo bana abo rero ni nk'ababandi wumva n'igihe cy'amagume bareka canke bagahamagara abantu baza kwica abantu abanyeshure mu bigo abo rero ngiranamba mu kubaha akazi baravuganye yuko bazohora bemera ko baza gutora abafungwa atangorane bakavyemera aho nacu mugabo namba batari babagije bakaza giturumu kagere bakavuga ati dukeneye abafungwa banaba abo bitere bitebuke bizo bagaruka ko biri ku gatwe kabo kubera babakuye mu rugo rwiwe urugo aganza urugo atwara niwe se rugo waho mwibohero
ikiganiro ni wibaziki kuri radio Nzambagateka Kawe twumvirize na kari kuri ubu Inosa ari muri komine Songa mu ntara ya Bururi icavuga kuri ayo mabi amazi misibonekeza akorerwa abanyororo
ibutungaye bumvuga nibaze ko ibutungane burabizi kandi n'abakora barabizi barazwi se abantu bihijwe baravuga ku mugaragaro mbwa kubera atabo bakora ko ari batakogwa ko biba izuba ryaka ku mugaragaro umushyanje gutungana avuga ababikora arabanza ariko nabwende kuko atanga pasisizo kuba agarika ntabyashobora apa kubivuga uko gusa nawe narabizi neza ko ataca ahindura ko yihenze atapfuye nawe nesindi yagarukira ntahonze ni ibintu twayemo ko nyine gusa n'Imana iraza gutabara ubundi n'ahandi ho je tubona byo ni bintu akamara madari tayison kandi se nibyimije guhera muri no myaka abasende bakiko gutege nawe ibyo bizogaruka ego nyaganda nyabasemerera barabe mugabo tawo bizi bari amazi ramaze kurenga inkombe kono ko je ndabona murakoze
we utoteza abantu wa mucha manza we urenganya abantu izuba jaka izuba butari yamande
ikiganiro ni wibaza iki kuri radio inzamba gateka kawe aho twagarutse kumabi ibonekeza muri no minsi akoregwa abanyororo aho bakugwa mu mabohero bakajyanwa ahantu batara ataramenyekana bakabagarura ari biruruma ivyo bigashirizwa n'ishira hamwe akati Burundi. Bandora Juvan ari imakebuko mu ntara ya Gitega twumve icyo bivuga ko
kamano sente defte tikura kolizi huko ni hapo yumvira ngo barundi ni bayize kandi ni babibona aha barabibona kandi bakabizirikana bakabishyira ku mutima umunsi uri tsiri mbare tsabashobotsa bazokwikora uko habikije cyaha jewe ndibuka hari umuntu yakoze ikibi cyane mu mezi ishize n'inkunzi ize yarafashe arasyatamba mu gukorera ikiba barundi n'abo bariko barakora niko bariko barakora kuko bemeye kuzogera ikirenge mu ciwe ararahira rero ngo avuga ngo uzima amatora ngo inkoni y'Imana izwa mukubita yibagira yuko Imana idakinishwa yavuze inkoni y'Imana izwa mukubita agira ngo ngo ariko arafite na cyangwa ariko arabesha abanyagihugu ku mabama babigenza muri CNDD-FDD hanyuma ashyigikira abiba amatora niwe yari umukuru w'igihugu kuko yavuga ati ibyo muri komora akora si byo ku isonga nk'umukuru w'igihugu arahagarariye amatora avuga yuko amatora yagenze neza amatora batarana ya heraheza neza inkoni y'Imana ikubita uwahagarikiye uhagarariye amatora y'umukuru w'igihugu mu mashuri ba ibuye kuri stade aho bari kororera umupira gusasata ku inkoni y'Uhoraho gusasata ku inkoni y'Imana kugenda kuramusasata gushikira karudze kwa gusasata gushikira neza mu gushikira neza aho ubugingo bwiwe buri umukuru w'igihugu arasanda barashikayo tuzoje dukinisha abantu tuzoze dukinisha Imana ibi byose birakogwa abarongotse b'igihugu bakavuga ngo igihugu n'amahoro ngo amahoro ngo mirya nawe yose ngo amahoro arasesekaye ariko umunsi w'Imana izo bigaragaza ibishyire mu maso yabo abarundi babibone kandi babibonere murakoze
tumvirize Sibomana Josias ari iburaza mu ntara ya Gitega icyo bivuga ko
ndabaramukije nuko akati bivuga gusohora abanyororo basanzwe bigorewe muri ayo mabohero bafungiwemo je mbanje kubyiyamiriza kuko nta kuntu boza barasongera isibe abantu bagorewe mu busho mu mpimba no mu bundi babasohora baje kubaboreza igufa ayo n'amakosa icyo rero babigirira kenshi usanga rero abantu bazira imvo za politiki kenshi abantu bagira imvo za politiki nibo kenshi usanga basohorwa nk'iyo perezida bakaje gukubitirwa hanze icyo gituma kenshi abanyepolitiki nibo babangamirwa kurusha abandi rero no kwiyamiriza iyo ngendo yo gukura abantu mu maprizo bagenda kubahohotera ubuzima ibyo bonye n'ibintu leta ishatse guhagurukira iyo bihagurukira abo bakozi bayo biperereza bazi bakaja guhanwa bakafatwa bagahanwa kuko barenga amategeko yo gusohora umufungwa afunzwe ukaja kumuboreza igufa mu iperereza urumva ni ibintu birengeye agati k'akazi na muntu bikomeye cyane umuntu leta cyane cyane ikabihagurukira igahana abantu baje guhohotera abandi bantu babakuye mu ibohero sawa murakoze
hari umusayo manyanga atazokora hari umusigiturire kitazokora
uyu n'undi munywanyi nawe atashatse kwivuga izina kandi yasavye yuko tumuhindura ijwi
bariko barafatwa batavuga rumwe na leta abo cyane cyane ubwoko bw'abatutsi abo barabasoza bo mu muri bara FFAD n'abo mu n'abagari mu gipolisi cya leta abo muri CNR bati batabonwa neza n'ubutegetsi bose no gufata no kuyora gusa no guhamba mu gasho abujuje impinda cyacaha abagira cyacaha bagirizwa bakagenda gutorwa mu mabohero bakicwa bakagenda gutorwa mu mabohero bakaba ubwengero kandi bakanyurwa bakuye mu mihano amabi yose atagira izina babise ngo ni sisteme ya kamwe kamwe ariko iherezo ryabo batora biye imana bakinisha nk'ikinishwa inguma yitwa imana hari hantu nasomye muri biriya bwangu birabikora nanjye kandi umukariya ngo ntwange nawe gose ariko ngo umunsi w'izina nzabitondekesha imbere yawe amakuru ngabyibone reka turindire umunsi wabo urahari nta kandi kantu cyewe navuga kuri ibi bintu by'abarundi basangwa mu mabohero bakabasohorayo bakajya guhohotera ubuzima bwabo abandi bakananirutswa bakabuga irengero bakicwa ibi bintu biri mu Burundi uyu munsi ariko ngo byari byarigeze kuba mu gihugu cy'u Rwanda aho abantu batakundwa n'ubutegetsi ubutegetsi bwahama cyane bwazira butifuza kubona kunywa no mu mazi n'abafata bakabafungira ubusa abandi bakabicira ubusa bitwaje ngo bari muri demokarasi ya rubanda nyamwinshi ibyo ndabyibuka byarabaye bagafata abo mu bwoko busari ubwabo bakabamarira mu mabohero bamwe bakabatsindayo abandi bakabasohora mu mabohero bakica bamwe bagatabwa mu nzuzi bagatabwa mu kanyara abandi bagatabwa muri za Nyabarongo bariko baratwarwa ari n'ibyimba bitwengera bavuga ngo bariko barungika iwabo ngo muri Abisiniya niko byavugwa hano ngo bariko barungika muri Etiyopiya ariko ntibyase byari kibi ikibi cyitwa ikibi cyiza nticyitwa icyiza ntibyatebye kanini n'ababikoze igihe kirekire ariko urugamba rwarahindukiye rumaze guhindukira ntirwabahindukiriye neza ubu benshi bapfuye bangara benshi bapfuye bangara nka Kayini amarushwa n'amagogo bateye igihugu bwicanyi na jenoside yakorewe abatutsi bakoze wibageze habi baricuza icyo bari babikoreye ikibi gifite intango kikagira n'ibiherezo ntabwo gihoraho zora biherezo
hari umunsi gufumba kishabitazokora
ikiganiro ni wibaza iki kuri radio inzamba hagati kakawe nkuko rero twamye tubabwira yuko byo tubashikiriza yo mabi igihote bari koregwa abanyororo riri mu cegeranyo cyashizwe habona n'ishirahamwe akati Burundi muri iyo shirahamwe baravuga uko bikogwa ku matohoza bakoze muri ayo mabohero bakavuga bagatanga n'uturorero kuri bamwe bamwe bazi basohowe muri ayo mabohero bakajya gusinzikarizwa ubuzima nkuko bishikirizwa na Jean-Claude Ntiburumunsi akaba ari ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe akati Burundi
nibyo muri no minsi akati Burundi maze iminsi ibona ibintu bidasanzwe bibera mu mabohero aho abajejwe iperereza baza bagasaba abanyororo bakabasohokana bakababoreza igufa hanyuma abo bashatse barabagarukana abo badashatse nabo ntibamenye n'irengero ryabo aha rero ibintu nitwovuga ko ari bishasha kuko byahora biba mu gahato ari kuri uru rugero tubona muri ino minsi mu ibohero rya Mpimba byari byigeze kuba ku muntu ariko akurikiranwa ku idosiye y'ababikira bikigwa mu Kamenge uwo bita Juvent bamusohoye bavuga ko yoba yaritabye Imana mugana n'ubu nta kiziga kiwe coba carabonetse kugira ngo umuntu abyemeze ariko yaragiye amazima yongo hanyuma ubu muri iyi minsi uwitwa Bigirimana Menegilde nawe hamwe n'umutambukanyi we barajwe barakurwa mu ibohero bahamagagwa n'uwitwa Gwajejwe ngo umutekano w'abanyororo bita Comité de Sécurité yitwa Minani Prosper musanga ari umuyoboke w'umugambo uri kubutegetsa agaca akoreshwa mu bintu byo guhohotera abandi bitwa ko batavuga rumwe n'umugambo uri kubutegetsi ubona wamuhereza abajejwe ujejwe ibohero umuyobozi w'ibohero nawe amuha abo bari baje bamurondera bamwiperereza baramusohokana baramuhohotera baramugarukana bamugarukana bamushikana aho bita ku isoko ahantu apfungira abanyororo bavuga ngo bagoranye afungirwaho na acunzwe na babantu nyene bimbonera kure batwagwa n'uwo Minani Prosper kugira ngo ntihagire umunyoro n'umwe yegera ngobone uko yabaye ahamara iminsi mu nyuma baramusubiza aho yarasanzwe afungiwe muri serire yarasanzwe afungiwemo ari kiruruma ariko n'ubu kandi ariko baramuha imiti mugabo aracagwaye mwibaro rya Murambye naho byarigaragaje byo nyene aho uwitwa Kwizera Isaac n'uwitwa Irambona Jean de Dieu bakuwe mwibohero nabo nyene bikavugwa ko bahawe ubutwari iperereza mu ntara ya Murambya bivuga ko nawe yahabwe yabashikirije ubutwari iperereza mu ntara ya Mwaro ivyo rero bikogwa n'abajejwe mubohero kandi ari baratezwa gucungera no guha umutekano abanyororo ivyo rero twe turabona ko bifise isano n'aya mabi igihugu kiriko kirabona aho abantu bajejwe iperereza bagira ibyo bashaka bagakora uko bashaka bagakora amabi uko babishaka ariko ukabona ko ata muntu n'umwe abakomakoma ataco binona sinzi ngira nukubera bo murazi ko bajejwe iperereza bakora batwagwa mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu aho rero gacusanga izindi nzego ntizibubahuka kugira ico zibabajije cyane ko baba bakorana n'izo nzego nyene hanyuma bagakora ayo mabi kumbure bivuye hejuru mu nzego zitwara igihugu izo rero nuko biriko bikogwa mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga ngo amahoro n'umutekano hagati y'akazi na muntu karubarijwe mu gihugu ariko ibiba ku kibuga navyo bikaba ari bindi
Usubira twumvirize Jean Claude ni buri munsi ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Makati Burundi atubwire icyo muri iryo shyirahamwe basaba n'icyo kogwa kugira ngo iryo hohoterwa rikorerwa abanyororo bavanwa mu ibohero bakajyanwa ahantu bataramenyekana bakagaruka ari biruruma biranduranwe n'imizi bituzwe
twebwe rero muri Makati Burundi turasaba yuko ibintu byo kudaha n'ibyaha byoranduranwa n'imizi mu gihugu abatwara abantu bose umuntu wese afite icyajejwe akamenya yuko ategerezwa gutunganiriza abajejwe nk'abatwara amabohero uno munsi bariko bakoregwa ayo mabi bamenye yuko bitebuka aribo bazobibazwa bwa mbere kuko nibo bajejwe ubuzima bwabo baragijwe umuntu uno munsi ari mu mabanga akemera gukoreshwa n'inzego cyangwa agakemera gukoreshwa n'umuntu kugira ngo akore ikibi amenye yuko uno munsi ibyo bintu bitazobandanya gutyo kandi ko ubuzima bwiwe butangana n'ubuzima bw'ubutegetsi uno munsi arimwo cyangwa ico kibanza uno munsi arimwo buraca bugacana ayandi iyo ntwara arimwo uno munsi ishobora guhinduka hanyuma akadukurikirwa n'amategeko yomenya yuko nibagera imbere y'intahe atawuzokwemera ko yari yatanze uruhusha kuko yamutegeka ko aze kuko turibaza yuko atagwandika ruba ruhari ruvuga yuko uwo muntu yomutanga nuko rero n'ubushikirangane bw'ubutungane aribwo busanzwe burayo by'amabohero bwo kumva kakaruru turiko turakoma hanyuma bakagenda bakaraba abo bantu uko bamerewe bakamenya ibyabaye bagahana bagahasha abo bantu bo babagirizwa bene ayo mazi
Chuti bakunzi bakadwenza mbagateka kawe namwe mariko murumviriza kino kiganiro bibaziki kigarukiye aha turabashimiye mwese Prosperenzi sabira njera niko ndakibashikiriza kuri radio inzamba gatega kawe dufatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Inosa kubw'Imana na ubuta.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
Mira Ziki.
Kwa 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 kw